Mwaramutse nshuti mwese mukunda ikiganiro dusangira ijambo. Ikiganiro cy'uyu munsi mugiye gushikirizwa na Frederic Nkunikije. Aha rero uyu munsi ndafise abashitsi bakomeye cyane rwose bariko baragendera Leta z'Ubumwe za Amerika. Muri abo bashitsi harimo Musenyeri Venant Bacinoni, Musenyeri wa Bururi, hakaba kandi na Musenyeri Ndoricimpa Hermenegilde, akaba ari Lecteur wa Université des Grands Lacs. Turi kumwe kandi na Patiri Emmanuel nda yegamiye akaba nawe nyine arongoye ishyirahamwe Copeda. Abashingantahe bose turi kumwe ngaha, mwaramutse neza abashingantahe. Mu gihe ntoba nabasiguriye abanywanyi bacu bumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika neza, mu kanya ndabaha akanya mu twidondore neza imbere y'uko dutangura ibibazo, reka dutangurire kuri Musenyeri Venant Bacinoni, tubwire amabanga ajejwe mu Burundi.
Ego mengo kwa ivuze jewe nitwa Venant Bacinoni, ndi umwepiskopi wa diocese ya Bururi kuva imyaka 5, hanyuma rero nkaba naje kugendera ngaha muri iki gihugu.
Ego mereka tubaze na Musenyeri Ndoricimpa Hermenegilde.
Nanje ndi Musenyeri Ndoricimpa Hermenegilde, kaba ndongoye Université des Grands Lacs iri i Bururi, Kiremba ni Bujumbura. Kaba nanje naje ino muri Amerika kugira ngo ndebe abanywanyi batashobora gukorana muri iyo mirimo ndimwo.
Patiri Emmanuel Ndayigami.
Nitwa Patiri Emmanuel Ndayigami, ndi Directeur wa COPED, Conseil pour l'Education et le Développement. Turi kumwe na Musenyeri muri urugendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murakoze cyane rwose mwese. Nashaka rero Musenyeri ubwa mbere na mbere Venant Bacinoni atubwire icabazindukanye aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika muri iki gihe turiko turavugana muri mu ntara ya Minnesota, mukaba muhamaze iminsi itari mike. Murashaka kutubwira icabazindukanye muri urwo rugendo?
Ego cyane, icabazindukanye nuko mu byo dukora twari tumenyereye gukorana n'abi Burundi, ibyo n'ibisanzwe twari tumenyereye gukorana n'abi Buraya kandi ariko ino muri Leta Zunze Ubumwe ntabwo twari bwahaje ngo dushobore kuronka abo dukorana badufasha mu byo turiko turakora. Rero n'aba turi kumwe twari twavuganye tuti reka twitegure hanyuma tugende turonse abo abadufasha bakaturonkera amakontakti, ni ukuvuga aho tuvugana. Kandi twararonse bamwe bamwe kandi turamaze kuvugana n'aha rero turi Minnesota. Twabanje mu by'ukuri Chicago, hanyuma turaje ahantu hitwa Bloomington muri Illinois nyene. Twarahiriwe tugira umunyamerika kazi asanzwe azaraza gukorera i Burundi akorana na COPED. Uwo rero yaradufashije byinshi kugira ngo tushikire abo tuvugana, kandi twashoboye kuvugana n'abatari bake. Aha naho muri Minnesota twashoboye kuvugana uyu munsi n'umusenyeri wa diocese ya St Paul Minneapolis, hanyuma n'umukuru wa Université Saint Thomas nawe nyine twavuganye ari kumwe n'abo bakorana, kuko twagira tuti barashobora kudufasha ibitari bike kuri iyo kaminuza ya Grand Lac iwa i Bujumbura.
Ego me Lecteur Musenyeri Ndoricimpa, murashaka kutubwira ikintu coba cabanezereje muri iyo nama mwagize muri Université Saint Thomas? Mbega hariho akizera ko Université murongoye ishobora gukorana n'iyo Université?
Ego Université Saint Thomas d'Aquin, Université twari dusanzwe dufitaniye imigenderanire, kuko biramaze kwigishiriza umwarimu yize ino akaba yasubiye hariya n'ubu ariko aradufasha. Twashaka rero gukomeza imigenderanire n'abandi bazunze abarimu cyangwa nyine n'abanyeshuri, kuko nabi wabohoza ntubona icyo biga natwe iwacu, kuko natwe turashobora kuba dufite ikintu badafise ino.
Hari amasezerano muba mwashoboye gutera ku gikumu?
Igikumu ni kirategwa rwose, nicyo turiko turarondera kugira ngo tukomeze imigenderanire kizahave giterwa tubye convention de collaboration neza.
Patiri Emmanuel Ndayigamiye, mu bibanza vyose maze gutembereramwo muramaze kubona ko ibintu mushira imbere mu ishyirahamwe yanyu COPED ngaha bisa n'ibiteye imbere, mbega hari ikintu coba cabashitse ku nyota ngaha?
Yego cyane, abo twagendeye cyane cyane mu rwego rw'uburimyi n'ubworozi twasanze ino n'ukuri bateye imbere cyane mu byerekeye ubumenyi. Umurimyi w'ino n'umuntu akazi kiwe n'umuntu azi akamaro k'imbuto n'umuntu azi ibyo ingene bwiza ko ari meze n'umuntu ashobora guhari bari meze n'imiti cyo akwindira ko ibyo baragusaga cyane ko bakorana cyane muri koperative kandi twarabonye ko ari abemeye kutugendera ari byo dukora hano bari meze koperative
ubuhinga bakoresha murabona ko bushaka kugira kamaro abarimyi bari iwacu
rero cyane kuko twagendeye abakoresha ubuhinga buhanitse cyane twagendeye cyane cyane abantu bakoresha uburyo abarundi benshi hariya mu mikumba mu mihana iwacu bashobora gukoresha
Musenyeri Vena Bacino ni mwavuze ko mwashoboye kugenda mwabonanye na Musenyeri waho Minneapolis murashaka kutubwira ikintu mubona ko nka isengero giye eglise yiwe yashaka gufasha episkopa yanyu ni ikihe cyanki ibintu iyo eglise yiwe yashaka gufasha amasengero mu Burundi muri rusangi ni hibi
kuri ntacyo twemereye kiboneka gifadika ariko uburyo bwo gufasha byo buriho cyane kuko twamusabye nk'amwe byoshoboka yuko kuba umupadiri cyane n'ababiri boza kwiga ino kugira bazoje kwigisha hariya iwacu twamubwiye kandi yuko abapadiri bakeneye uburyo mu buzima bwabo bwa misi yose hariho ukunda amadiyoseze yino cyangwa y'iburaya afasha hariya iwacu intererano abakirisu batanga akagira ndoyi irungikiwe twebwe hariya hariho kandi ibyo namubwiye nti twebwe hariho abapadiri bashaje cyangwa barwaye baba bakeneye ahantu baruhukira n'umuntu abakurikirana tuba dukeneye nk'ukubaka ahantu naho batoyi ariko nta nyishu yaciye aduha twizigiye yuko agiye kubandanya abyiyumvira kandi naho navuze uwino Minneapolis n'uw'ishikago twarabonanye kandi yatwakiriye neza twaraganiriye noneho tuzobandanya tubandikira tuzobandanya tubabwira ubukene dufise hanyuma turabe icyo bashoboye kutufasha
Docteur Monseigneur Ndoricimpa murarongoye kaminuza murazi ko ivyigwa bihambaye cyane rwose kanubumenyi nkuko mwavyivugiye mwashobora kubona ko abantu ngaha basana bafise ubumenyi buhanitse nashaka ndababaze niba hariho ibisata biboneka eka mubona ko abari mu banyu boshobora kugiramwo akarusho aho ico ndiko nibaza cyane cyane nkuko tuzi ko mu Burundi muri iki gihe mwishyiramo igihugu byo mu buseruko bwa Afrika aho ururimi rw'icyongereza ruhambaye cyane rwose mbega hari akaryo mu bamwe aranose ko gusaba ko nk'abigisha cyane cyane abigisha mu ndimi boza bagakarisha ubwenge ino
cyo twagisimbikiyeho cyane twagiye kuri universite yo Illinois State University turasa kuri Loyola University i Chicago na hanyene twagumye dusaba yuko hoza abarimu kugira ngo bige bige mu rurimi rw'icyongereza kuko rurakenewe cyane aho tugeze kuko turi muri iyo community African community hanyuma hariho n'ibindi bisata byose kumenya kwiga ntumenye ubumenyi busigara mu mutwe gusa ubwo ukamenya gukoresha neza ubwo bumenyi ni ukuvuga kuva muri teori ukajya muri pratike hari iwacu ntibimenyerewe cyane no kubimenyera cyane cyane uko ubu abantu biga bakaba bari bazi kera ko cyangwa bakaze muri leta cyangwa ahandi bamenye bundi nyine kwitangurira imigambi cyane cyane nyine n'igisata gikomeye entrepreneuria boterezwa kwiga cyane kuko niyo murare no mu mayuniversite barabikomeyemo cyane twabasabye ko bidufashamo boza hariya cyangwa batwemerera abanyeshuri n'abarimu bakaza kubyiga kugira bazobyigisha abandi
Patri Emmanuel ndayigamiye mu rarongo y'ishyirahamwe COPEDE ikarishira imbere cyane cyane iterambere ry'ikiremwa muntu ika kugira n'umuntu ashobora kwikwiza ronka ibintu byankenerwa cyane rwose nko gufungura amagara meza indero nyigisho mbega ikintu mubona muba mwashimye mu ntara zose ngaha maze gutembereramwo muri urwo rwego ni nk'iki
ni cyane cyane mu burimyi n'ubworozi ngira ngo nuko ariho twagendeye cyane hanyuma no mu rwego rw'abikorera kwabo ibintu bya antropomoriya kandi twarabwiye ko na twebwe dufite amaporogaramu nkayo dushaka gukorana na universite gara nayo na universite nini bakaza iwacu rero dushimisha cyane cyane ko baza iwacu hanyuma tugakorana guhera kugira bimwe bita ama deadline hanyuma hakaba kwandikana imigambi hanyuma kurongera uburyo hamwe bwo kuyirangura hanyuma mu nimero zacu twashyize ko turi kumwe tukibaza rero yuko abanyeshuri bo muri ayo mayunivesite n'ab'i Burundi baherekeje na popeze muri ayo mayunivesite yabo dushobora gushaka gusubiza ihambaye cyane kandi barabitwemereye
Musenyeri vena abakinoni mwavuze mu ntango ko mwari bimaze gutemberera mu bihugu byinshi z'Iburaya n'ahandi eka mukagira imigenderanire n'abandi mushinzwe amabanga nkamwe ubu ubwa mbere rero mugize ibikorwa nk'ivyo ha muri leta zunze ubumwe za Amerika nashaka ndababaze mbega mugereranije mwabibonye gute mwasanze muri Amerika muri izo nzego zose byifashe gute
uko twasanze nuko novuga ko hari Iburaya ba aratumenyereye gusumba na twebwe turahamenyereye gusumba urumva abino n'ubwa mbere tubonana twasanze bafitanye imigambi n'imigenderanire n'ibindi bihugu cyane cyane biriya bivuga Icyongereza bakatubwira Kenya bakatubwira Ghana bakatubwira Liberia bakatubwira izindi ntara nk'izo cyangwa Uganda ubu rero urumva ntibari bamenyereye ibijya bihugu by'iwacu na cyane cyane Burundi mbere hari umwe twari kumwe muri Britani onye nakagira ati erega Burundi ni useruka bwari bagiwe hari n'uwaduteye ibinanga agira ati mwari mukwiye kugira ikintu kibamenyekanisha kiba kiberekana yacizemo ngo vuga muti tugiye gutera indwano muri ekazi niga yadukwengeje rwose ati mwoca mumenyekana kuko ntimuboneka ati babona abandi bakubwira Uganda Kenya atari ku Burundi ntawumvi yo buri ati n'u Rwanda rwaramenyekanye kubera birya byabahaye ati mugabo mwebwe ntawubiyumviye
ego me lecteur ndari cimpa Musenyeri ndari cimpa nashaka namwe nyene mu twishyura icyo kibazo muramaze gutembera hatari hake ubwo murafise ama lien de coopération na ama université aha muri Amerika murako ko imigendanire nk'iyo na ama université ishora koro
hari yo hatari hake unafasha ke imigendanire nabo nyine bashaka bati tumenye ibindi bihugu arabavuze bati ko muje kuturondera natwe tuzoza vuba twaro nyine mubaho aho nyine mukora hanyuma dushobore gukorana namwe rero icyo twarashimye cyane kandi jyewe ngaruka kuri cya kindi jyewe icyo nashimye cyane nibo aya nari maze kujyayo sinashimye cyane nuko usanga igisata cyose cy'ubumenyi gifise kwiga mu ishuri mu mwami ruhando ugasanga hariho n'ahandi mira kumenya ngene bakoresha ubwo bumenyi kugira bafashe abanyagihugu kominote cyangwa igihugu nyine barimo icyo rero ni ikintu gihambaye kamwe twigire ko natwe gisata cyose kicyo kimenyere gikoresha ubwo bumenyi mbere gitaza bitangura no mu ishuri bafashijwe n'abarimu ntibanigire guheza
Patiri Emmanuel ndayegamiye aho mu sagara n'intara zose mwaciyemo ku byerekeye ukuntu ikirema muntu gihabwa agateka ku byerekeye ukuntu uburenganzira bw'abanyagihugu baba basanzwe bushigwa imbere eka mwabibonye gute ngaha n'ibintu mushimagiza muravyo ko aho mumaze guca
ikintu nabo ikintu cyangwa kubahiriza amateka n'amategeko yino ni ikintu gikomeye cyane umuntu ashitse ino arabona ko urabiye ngene imiduga ugenda ugande kabone yahagaze irindiriye kwitabara cy'akabantu ukabona ngaho birakubwira neza nyine abantu bubaha amateka n'amategeko y'igihugu cyabo hanyuma je kintu najya mu ngeri ko kubyo bavuze uraje kuri Illinois State University cyangwa kuri Loyola ukari abantu batwakiri ni abantu bo ku rwego rwo hejuru usanga bari abashinzwe amaporogaramu internasiyono cyangwa abandika porovosi ni ukuvuga abantu bashinzwe imigenderanire y'urwo rwego n'abandi bafatemeye hanyuma ukaraba
manama twakira twaba n'umuntu umwe twaba n'amayuko n'ukuri n'abantu bari n'ibyo twaki baratumvirije hanze twabwiye bakatakira kandi bakakira ko bakatubwira yuko bazoza habe aho tuzatangira kuza mu kwezi kwa gatatu n'abandi turindiye ko dushyira mu marango y'umukomeza.
Egome musenyeri vena ba chinoni tu kugaruka ko tukubaze ikintu mutahukanye mu Burundi mu rugo rugendo rwose haba inyigisho mu ronse zerekeye idini eka zerekeye iterambere eka ahantu hose mwaciye ikintu muvuga ko mwashimye mutahukanye n'iki
jewe no vuga n'ibintu bibiri no shiri imbere mu bindi icambere niyo ntango iyo ntango y'imigenderanire tugira tuti aba bazuza aba nabo tuzobandikira ibyo ari byo byose twatanguye ikintu imigenderanire tuzobandanya. Icya kabiri naco ni ingene tubonye ingene ino bifashe ingene hateye imbere ingene bakora Padiri Emmanuel yabwiye n'ibyo byo kurima umuntu akoresheje uburyo busanzwe nk'ifumbire utarinda kuja kugura mu magazini ibishimike wikorera wewe nyene kubera ibyo bintu by'ibishishwa uta uwo mwavu ibiki hari iwacu ntababikoresha usanga niyo myavu bayisanzaza gutyo bakarubira kuja kugura iyo y'ikizungu kandi ino twarabonye hari abantu bagira bati iyo y'ikizungu ntayo tugisubira gukoresha kuko turashobora kuyikorera n'ibi bintu bitu by'amababi ibiki imicafu tukabishyira hamwe hanyuma tukabiha umwanya tukamenya umwanya bimara hanyuma tukaba twiyumviye icyo fumbire tugashobora gutabira tugashobora kurima mbere bagaca baraba n'ivyera n'ingoga kuko bashobora kurima nk'imboga ngaho mu kantu gatoyi izo mboga zikagufasha. Hariho umuntu wo muri Kenya umukenyezi wo muri Kenya aba ino yaragiye kutwereka aho hantu ariko ararima n'ingene arima nukuri ntiworaba ivyo bintu vyarutangaje kose aradusiguriye ati nta fumbire ry'ikizungu ntaki nije ndavyigira kandi raba izi mboga raba aya mashu raba ibigori yari yahejeje gusoroma mbere noshiramwe yatuzimanye ubutsima bw'ibigori kandi twarawuriye neza nivyo tugiye dutwaye ubwa mbere intango y'ukumenyana nabo n'abantu no gukorana nabo hanyuma rero n'ingene twabonye abantu ingene babayeho n'ingene cane cane arabakozi kwaca.
Ego mireka icyo kibazo tukibaze na Musenyeri Recteur Ndarukim
icyo dukuyeho gihambaye mfatiye ku murimo nkora n'uyu muhango twahapagiye turaca ubembe uko boza tugafashanya amaprograma iyo twigishamo bakadufasha kugira ngo atere imbere yerekere mu gihe tugezemo ubu hanyuma baremera no kudufasha muri rimwe rimwe dutende turakenye ibikoresho nka bya byuma bita ordinateur interinete inyaruka n'ibindi bikoresho nk'ubu nkajyewe universite y'iwanjye iri mu rwubako bamwe bamwe baravuga bati tuzobafasha tuzoromera n'abandi bofasha buhoro buhoro naho bazana bike bike hanyuma mbere nabiboneye akamo ho gutera n'abarundi ko n'abanyene tuza turabaterereza babyumve kugira ngo nabo nyene ntibizigirire iva ku hanze gusa mugabo bike bike bafisemo bamenye kugurura iminwe n'umutima baterere mbere ino hariho n'abagize bati no muraca kuri PayPal kugira ngo tubwire abagenzi bacu bumve imigambi yanyu bafashe mu migambi mufise harimo n'uko kubaka.
Ego me ni byiza cyane rwose na Patri Emmanuel Ndayigamiye na shaka mutubwire ikintu mutahukanye muri urwo rugendo rwose mwagize ngaho
abantu batwakiriye ngaha.
Ego me mugusozera cyane rwose reka tubaze na Musenyeri Vena bakino ni kuri cyo kibazo muvuze nyene cha diaspora mbega ikintu iciyumviro mwashikiriza diaspora mwabonye ngene nkuko muvuze diaspora yabakiriye mbega ikindi kintu diaspora cyane cyane abari muri leta zo muri Amerika reka nahandi hose bofasha muri iki gihe mu Burundi nk'iki
uvuze mu Burundi kumurevyo cabitugora ariko uvuze nka twebwe n'ibikorwa turimo tuca tugaruka kuri ibinyene twavuze urumva nkanje noronka nk'imfashanyo naho yoza ari nkenke yumfasha kubakira abo bapadiri kumbure n'ababikira barwaye bashaje ahantu bashobora kuruhukira urumva ngico kuri njyewe n'ikintu kiri imbere uyu nawe wa université urumva yabivuze hari karubaka campus kuko gushika ubu yarasembereye uwo muri kopete nawe nyene hari ukundu diaspora yoshobora kumwunganira mu byo ariko arakora none rero mvuze mu Burundi hose aho byongora ariko mvuze aho turi aho duherereye
mu bisata mujejwe nyene
ni priorite aho turi ni ukuvuga muri diocese ya Bururi
yego Musenyeri Ndoricimpa hari abarundi bo muri diaspora mushaka kwa mwarabonanye mushaka gusaba nuko mukaruhuko bushaka kuza bagatanyigisho muri kaminuza yanjye
aho twabonanye nabanyene hakuri muri Minnesota Minneapolis n'abantu twabonye kwa fisishaka nkuko Patrick Manuel yabivuze mugabo turaziranye n'abandi batari bake aho twashoboye gushika i Washington New York n'ahandi hatari hake twibaza yuko bo dufasha nyine haba mu kwigisha haba mu bumenyi baronse kubera baje ino bagaheza bakaraba ingene bufashisha u Burundi na mu kwigisha nyine mu ma universite n'ahandi hanyuma no gufasha no mu buryo kuko arabusanga bafise uburyo na muntu atanga buto buto birafasha cyane kuko abantu bagiye hamwe bashobora byinshi twamaze kumva ibihugu bitari bike aho bagiye hamwe ari diaspora bakakora ikintu gihambaye cyane mu bihugu byabo
ya zakona barundi bafise umutima kandi bo bishobora mu fyereke ivyo ikintu ikintu diaspora yofasha muri rusangi ni nkiki
urabona twebwe muri kopede turi mu iterambere turabona iyo abanyagihugu bakeneye tugaheza tukandika amigambi tugaheza tukayishyira partenaire yaho turoye rero usanga hari abarundi bize ibintu bamwe usanga bize ibintu bihambaye cyane abandi ugasanga bari mu organisation mu buzi buhambaye bene nabo rero usanga bazi iyo umuntu yaja kurondera uburyo abo rero joko ndabibona nuko hamwe icyo twafasha hamwe tugashobora kuza turabarwishyira nk'imigambi cyangwa bo nyine bakaza bakadufasha kuyandika ibyo bintu byiza cyane bidutuma dutera
ndabashimiye cyane rwose Musenyeri Vena Bacinoni ndabashimiye nawe Musenyeri Ndoricimpa Hermenegilde ndabashimiye nawe Patri Emmanuel Ndayigamiye ndabashimiye kuba mwatoye akanya kugira ngo tuganire ku bibazo bihambaye cyane rwose kandi no ku rugendo rwanyu ndabashimiye cyane
urakoze nawe
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cyo munsi cerekeye cyane cyane urugendo Musenyeri Vena Bacinoni na Musenyeri Ndoricimpa Hermenegilde hamwe na Patri Emmanuel Ndayigamiye Mariko lagira ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika ikiganiro mwashikirijwe na Federico Mundikije mwakoze kudutega amatwi.